Isobanuro y'ijambo ry'Imana. Isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro.
Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi b'ibiganiro bya radio televizio Isanganiro sangwe kaze mu kiganiro cy'isobanuro y'ijambo ry'Imana. Mu kiganiro cy'uno munsi tubayagira ibijanye n'ico ibyanditswe byeranda bivuga kubijanye no gusubira kubaka kw'abapfakaye yaba kubagabo canke abakenyezi. Nkuko tubisoma mu gitabo cy'Abikorinto ba mbere ikigabane cindwi murongo wa 39 havuga ati umugore ahambirirwa ku mugabo wiwe akiriho ariko iyo umugabo apfuye nta kimubuza gucugwa n'uwagomba mugabo rero ari uri mu mwami wacu. Aho dushobora kwibaza duti ibitabo byeranda byo bavyemerera abapfakaye gusubira kubaka, nimba ibitabo byeranda bivyemera abapfakaye bosubira kubaka mu kiringo kingana gute mu buryo ubuhe, intambamye nizihe zibuza abapfakaye gusubira kubaka, nizihe ngaruka ziva kuri zo ntambamye igihe abo bapfakaye yabo umugore canke umugabo bidakunze ko yubaka kandi ibitabo byeranda bibivuga kwiki? Ibyo ni bimwe mu bibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro nkabandi kumwe n'abatumire ndi kumwe na Pastor Vital niyo nizigiye wo mwishengero Jehovah Rafa. Pastor Vital ndabaramukije nongera ndabaha nikaze muri kino kiganiro.
Murakoze nayo ndaramukije abarundi n'abarundi kazi n'abanyamahanga badukurikirana ndababwira nti mwami wacu Yesu Kristo nashimwe.
Nuko turi kumwe kandi na Sheikh Hassan Ntakiruta Imana umuvuga butumwa wo mu idini rya Islam. Sheikh Hassan namwe turabaramukije tubahanikaze muri kino kiganiro.
Ego murakoze cyane nanje ndabaramukije mvuge nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amahoro y'Imana n'imigisha n'imihezagiro vyayo bibane namwe natwe twese. Tunashime rino kazi muduhaye muri kino kiganiro ciza cyane.
Mediatrice Ndikumana nije nabateguriye kino kiganiro mu buhinga bw'ivyuma hari François Akimana.
Sangwa muri sanze kuri radio Isanganiro.
Tuje mu idonido rya kino kiganiro nkuko muhejeje kuvyumva twaduheje kubabwira ko mu kiyago cyo munsi tugire tuyage kubijanye n'ico ibyanditswe byeranda bivuga kubijanye no gusubira kubaka kw'abapfakaye yaba kubagabo canke abakenyezi. Ikibazo ca mbere ndacerekeze kuri Pastor Vital mwashaka kutubwira ico ibyanditswe byeranda bivuga kubijanye no gusubira kubaka kw'abo bapfakaye yaba kubagabo canke abakenyezi. Kenyezi ibitabo byeranda bivuga kwiki?
Murakoze cyane muri rusangi tudatebeje uravye sokuruzo w'amahanga ravuga ko yarafite umugore witwa Sarai usomye mu gitabo 22 haravuga ingene umugore we Sarai igihe yamaze kubaho ku isi Sara amaze gupfa niho Aburahamu yarongora undi mugore mugabo aza kurongora aruko yamaze guhamba umugore wiwe yakoze imigigwa yako gwa iyo umuntu yabuze mufasoni wiwe cyangwa umushinga nawe wiwe
iyo migigwa yo bari yiye
imigigwa ni gihe uhejeje kumuhamba ukagandara ukaganduka iyo maze re kugandara ukaganduka nta kintu na kimwe baya mu mugore canke yabo umugabo kimubuza gusubira kurongora kuko ravye mu itanguriro 25 haravuga ngo Aburahamu avyara abandi bana Aburahamu arongora uwundi mugore yitwa Ketura harabantu akunda kwihenda bakavuga ngo na Aburahamu yararongoye uyundi mugore ntiyarongoye umugore akurikira Sara yamurongoye ruko yamaze gupfakara ubiravye mu gitabo citanguro 23 bavuga ngo Aburahamu acarongora umugore witwa Ketura avyara Zimurani na Yokishani na Medani na Midiani na Shibakia na Yoshua aha yaramaze gutandukana n'uwo bari baragiraniye amasezerano Sara apfuye. Nico gituma rero iyo umushinga ntahe canke umufasoni apfakaye amasezerano bari bafitaniye n'urya wa mbere abaheze kuko ni tubashingira canke dukora ubukwe turavuga ngo nzobana n'uyu mufasoni wanje canke avuga ngo nzobana n'umushinga nahe wanje kugeza Yesu Kristo agarutse canke urupfu rudatandukanije. Iyo urupfu rutandukanije abo bantu babiri bagiranye amasezerano nuvuga ngo isezerano ry'umwe riba rihavuye kenshi iyi mpeta ivuga ngo nukubana ubuziraherezo. Rero iyo uwo muntu w'umugabo apfakaye canke uwo mugore agapfakara nuvuga ngo uwamwambitse iyi mpeta yaragiye nta masezerano bagifitaniye ari degemvye biremewe rero ko yaba umugabo ashobora kurongora umwumvire zazahana uyu mugabo aremewe umugabo yapfakaye umufakazi w'umugabo aremerewe kurongora umugore nawe yapfakaye cyangwa yemerewe kurongora inkumi
umugabo
umugabo n'umugore yapfakaye aremerewe kurongorwa n'umugabo yapfakaye canka karongorwa n'umusore kuko nta rindi sezerano riba rihari uwo bari baragiye ni sezerano aba yaramaze gupfa iryo yarahiriye riba ryarahavuye
reko rero ubonaho twumvirize Sheikh Hassan n'abanyarashobore kutubwira ico ivyanditswe vyeranda bivuga kubijanye no gusubira kubaka kwabo bapfakaye yabakubagabo canke abakenyezi ibitabo vyeranda bibivuga kwiki
ego murakoze cyane ubundi umugambi wo kubaka ari kurongora ku ruhande rw'umugabo canke kurongorwa ku ruhande rw'umukenyezi iryo nibanga rifise intumbero wanashaka iyo turavye mu bitabo by'ijambo ry'Imana kuko hariho ukubaka kugamije kuzana irondoka kugira ngo abantu bagwirirane mwisi nkuko Imana mu ntango ariko yabigeze mugabo kandi hagacabaho n'undi mugambo gira kabiri ujanye n'igikorwa cyo kurera babandi baba babonetse muri uwo mugambi canke muri uko gushobora kubana njye gituma rero umugigwa ujanye no kuba umuntu yapfakaye kumbure n'umugabo yabuze umukenyezi hanyuma kumbure aracafise ububasha canke aracipfuza yuko ashobora kubana n'undi mugore iki kigaruka muri wa mugambi w'Imana rugira vyose bisigura ngo rero ibitabo by'ijambo ry'Imana biremera neza yuko umugabo yapfakaye ashobora kubana n'undi mugore mu gihe ari mu bihe byo kushobora kuba yobana nawe hari upfakara ari umutama biba bidakunda
igihe umutama abafise nk'imyaka ingahe aho biba bidakunda
aho biba bidakunda ni cya gihe wenyine ubwiwe yiyumva ko atagikeneye icitwa umukenyezi canke umugore naho urumva ko ntawogera imyaka ngo niyi niyi kuko wasanga wihenze cyane umuntu wenyine niwe yiyumva niwe abayumva ingene bimeze hanyuma n'umukenyezi kandi uko nyene iyo abuze umugabo no kuvuga ngo ibitabo by'ijambo ry'Imana biramwemerera neza yuko ashobora kubakana n'uwundi mugabo mu gihe nawe nyene acumva neza yuko akeneye kubana n'uwundi mugabo mugabo mu gihe yumva ko ibyo bihe atakibikeneye no kuvuga ngo bivanye no kubageze mu zabukuru ntabwo ari itegeko iyo umuntu yapfakaye arashobora kuba yotora uwundi mugore canke yapfakaye ari umugore arashobora gutorwa n'uwundi mugabo yaba ari umusore canke yaba ari inkumi yaba ukiri mu yaba ari umugabo yari yarubatse ariko kandi n'umugabo arashobora gutora umugore ashobora kuba yarakiri inkumi canke ashobora kuba nawe yaraciye mu buzu hari impamvu nyinshi zishobora gutuma abantu baja mu buzu bakabuvamo singombwa ngo bapfakare gusa hari abantu binanirana yuko umugabo n'umugore bashobora kubana bivanye n'impamvu zo kudahuza muri ibi n'ibindi iyo bamaze kuba bavanye iki nacyo ni cigwa abantu bagomba gutahura vyanse bavavanuye biciye mategeko ingorane zahabaye hagati yabo zatumye badashobora kubandanya kubana uyu nawe sikuvuga ngo ricariba hari ibwirizwa rimubuza ko ashobora kurongorwa kumbure ububeranye nawe ntibari bwahure bashobora kuba bohura kundi ashobora kuza
pastori yatubwiye ko hariho umugigwa ukogwa kuri abo kumbura yaba ari umugabo canke umugore bapfuye umugihe ngo uyo oyi yasigaye agize umugigwa wo kuganduka wo kugandara canke kuganduka mbega muri islam uyo mugigwa urakogwa kugira ngo kumbure uyo oyi yapfakaye ashobore kandi kubaka inyuma y'iyi migigwa
murakoze cyane iyo umugabo yabuze umugore wiwe muri islam bitekanijwe yuko ubundi ujya mugigwa w'ikigandaro iyo umaze kurangira ari ku mugabo no kuvuga ngo igihe cyose inyuma yo kurangiza ijya migigwa yo kuganduka kujya kuntu bahora bigenza mu muryango imisi ngahe iyo birangiye umugabo akiyumvamwo ko ashobora gutora undi mugore arashobora gutora undi mugore no kuvuga ngo umugambi wo gutora umugore cyangwa kubana n'umugabo harimo ubwambere umugambi wo gukinga ubusambanyi iki ni ikintu gikomeye cyane ubusambanyi ni icyaha abantu benshi iyo bari ko baravuga kuri zino ngingo bakunze gufata minenegwe ni kuvuga ngo ikintu cya mbere cyo gukinga mu mugambi wo kubakana no kwirinda ubusambanyi umugabo rero amaze kuganduka ku mugore wiwe hanyuma akiyumva ko akeneye uwundi mugore kirazira kujya mu busambanyi ni byiza ko aho nyene ashobora kurondera uwundi bubana kugira ngo yirinde icyacu ubusambanyi
no muri islam muragira uwo mugigwa wo kugandara no kuganduka
ikigandaro n'umuryango ni kuvuga ngo n'umuryango ngira ngo gusa ubutandukane ni iminsi abantu bashobora kumara muri icyo kigandaro ariko harategekanijwe nk'iminsi nk'itatu umuryango ukagandara bari ngaho hari ibintu byinshi bikorwa muri uwo mwanya yari umuntu akuze yitabye Imana hariyo nk'amadeni hari abantu bari kure bamwishuza yishuza mu kurindira ko bashobora gutororokana muri ako kanya baragandara nk'iminsi nk'itatu inyuma yaho ku mugabo hako aja gusambana islam ivuga ko ashobora gutora uwundi mugore
inyuma y'iyo minsi itatu
inyuma y'iyo kigandaro iminsi itatu arabirekuriwe ikiringo cyo kugandara no kuganduka ijambo ry'Imana nta
ntabwo yashoboye kwerekana ati bimare umwaka canke amezi atatu canke amezi angahe oya mugabo muri Islam harerekanywe yuko umujyango urashobora kugandara iminsi itatu hanyuma abantu bagasubira mu mirimo yabo kuva inyuma iyo minsi itatu niyumva mu mutima wiwe kuko nkakarurujewe ndakubwire bo narapfakaye mugabo haheze igihe kitari gito ariko sindi ndumva umengo ndacafise ikintu mu mutima sindi yumva ko ndagororokerwa kuri ico kintu urumva rero muri uwo mwanya ncandindira nkasaba imana yuko byoshika hageze ko numva ko hakeneye ko nubaka uwo mugirwa cyangwa ndagukora mugabo hariho kandi uwundi ushobora gusanga wewe bitamukundira ko ukuntu yiyumva acanyaruka gusubira gushaka uwundi mugore rero Islam ivuga ko hako uyu aja gusambana gusambana ni cyaha kibi gikomeye cyane gihungabanya umujyango nicyo gituma aca yemererwa ko ashobora gutora uwundi mugore biciye mu mategeko kuko uwo bari kumwe yamaze kubatagihari mugabo rero biratandukanye no ku ruhande rw'umukenyezi umukenyezi kobera ko ari afise igitereko giterekwamwo kigahurirwamwo nibishobora kuvamwo umwana twisunze ubuhinga bujanye n'ivya biology hariho ijambo ry'Imana mu kigabane cha kabiri kujungane y'amajana 234 ya Qur'ani uraho Imana rugira byose yaravuze ati walladhina yutawaffawna minkum wayadharuna azwaja ati no kuri babandi babagabo bo muri mwebwe bazokwitaba Imana basize abagore yatarabasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 abo bagore bobo naho ikigandaro kizoba mu muryango igashobora kumara iminsi itatu mugabo bategerezwa kwirinda umugigo wo gusubira kubaka mpaka habanze hace amezi ane n'iminsi 10 ibi bijanye no gushobora gutunganya igitereko cahora gihurirwamo n'abantu babiri canke inzira yahora ishira mu gitereko kubw'abantu babiri kubwo kumenyerana kugira ngo icyo gitereko gisubire gutonganuka kivavanure na wa mumenyerano wujya yagiye hagomba guca iminsi 130 inyuma yaho niho umukenyeza ashobora kwabigwa ntibishobora kumuzanira ingorane ijanye n'uruvangatirane rw'ico kwitwa kuvanga abagabo canke umenyerano w'abagabo mu mwanya umwe hagomba kubanza guca iyo minsi 130 amezi ane n'iminsi 10 inyuma yaho rero umukenyezi nawe abyiyumvisemwo cyane cyane iyo bakiri bato n'ibyo oy bisabwa yuko nawe nyene hako aja gusambana ashobora guca yubaka ugwiwe ashobora kubakana n'umusore yaronse umusore amugomwa ashobora kubakana kumbure n'umaze guca mu buzu nkawe ari mu bibazo nk'ibyo yarafise canke yahukanye burundu n'uwo bari kumwe kuko byose birabaho akaza akamutora bakabana
Ogishinga chokwihebura Wachizi ndiri mbosha Ogishinga triki gandaro Wachizi umonezero Aba hora bariko bararira Ubariko baratwenga Bazanye ndiri mbozishimbe Baterani mundu nyinshi Mugishingo
Mugishingo chokwihebura Washize indirimbo nsha Mugishingo chikigandaro Washize umunezero
Abahora
bariko bararira
Mana we Babuga bati uri mana we
uri mana ya kandi kagyo uri mani hindu nibihe abatani zimbi maze ndababwire ingende wanyiyeretse
turi mu kiganiro cy'isobanuro y'ijambo ry'Imana aho turi ko tuyaga kubijanye n'ico ibyanditswe byaranda bivuga kubijanye no gusubira kubaka kw'abapfakaye y'abakumugabo canke umugore abatumire turi kumwe ni Pastor Vitale niyo nizigiye Pastor wo mu ishengero Jehovah Rafa hamwe na Sheikh Hassan Hakirutimana umuvugabutumwa wo mu idini rya Islam tubandanye re kino kiganiro Pastor watubwiye ko yaba ku ruhande rw'umugore canke umugabo bose bafise uburenganzira bwo gusubira kandi kandi kubaka bashoko bashobora kubakana n'umugabo yapfakaye canke n'ukiri umusore canke n'umugore yapfakaye canke umukobwa akiri umwigeme watubwiye ko ariko ibyo oyi bishoboka igihe umugi wo kugandara no kuganduka wamaze guhera none bagandara imisi ngahe baganduka ku misi ngahe kugira ngo wa mugabo canke wa mugore baze bagire uburenganzira bwo gusubira kubaka
murakoze cyane ubundi bibiliya ntivuga neza imisi uyu munsi aho tugeze umuntu akuze bagandara imisi ndwi yiheze niho bagira umugi wo guca ku mazi ukabuheze hanyuma rero mu mico kenshi y'abarundi umugore canke umugabo akunda kuganduka kuwo bari bubakanye umwaka uheze ariko nta tegeko ririmo vuga ngo jewe ni mpaka uyu mwaka uhere ushobora kubigira inyuma y'amezi atandatu hari n'abandi nk'uko shehe yarabivuze avuga ati jewe ntacyo ndiko ndihutira cyo kujurongorwa cyangwa kurongora akavuga ngo nzoganduka haheze n'imyaka itanu hanyuma akaba ariko aranakingira yabo umupapa canke umumama ugasanga uyu mupapa umumama umugore wiwe yamusigiye abana bato canke umufasoni ugasanga asiganye abana batoye bigatuma avuga ati hamwe noganduka ngo nihutire kuja kurongorwa bishobora kugira ingaruka kuri aba bana nasigaranye ugasanga n'uyo muntu ashaka kuza muri uru rugo yabo umugore aje mu rugo rw'uwo mugabo canke umugabo aje mu rugo rw'uwo mugore aje adafise intumbero yo kubaka afise intumbero yo kuza kwinjira mu itunga ry'umwe muri bo yasize
shehe yatubwiye ko umugabo afise ubwo burenganzira bwo gusubira kubaka inyuma y'imisi itatu nyine kuvuga cha kigandaro cy'imisi itatu giheze abyumva ko ashaka kubaka n'uwundi mugore arashoboye kubaka ngo ari ku mugore ni nyuma y'amezi ane n'iminsi icumi ivyo umwe mu bivuga kwiki
iyo ni migigwa y'idini yiwabo sivyo buriya umuryango wose uragira imico cyangwa imigenzo ariko iyo umuntu yapfakaye cancane yari umugore kuvuga ko barindira ko igitereko kivana nuri ya muntu mu migigwa y'abantu kugira ngo bavuge ko umuntu bavanye barundi bo bahora baje no kubora bavuga ngo baragandutse baranywa n'amata bagahamata n'abana ni ibintu ni mico bakora ariko iyo umuntu amaze kuvuga ngo jewe nabuze umufaso ni wanje cyangwa nabuze umushinga nawe wanje naho bindwi imwe ujya munsi wo guca ku mazi kacavuga ngo jewe nifuje ko guca ku mazi no kuganduka ndabigiriye ko bikabindwi imwe kubera yifuza kurongora ubundi mugore cyangwa yifuza kurongora n'undi mugabo nta kibazo ngo kuko imico y'abarundi kenshi acabaho amashisho tuma uruvugo
naho rero nagirenze kuko iyo umugabo aciye kumbura rongora inyuma y'iyi minsi itatu cyangwa inyuma y'amezi atandatu eka n'umwaka abantu benshi baca bavuga kumbure ko atakunda umugore wiwe ku mugore hoho nibindi bintu arongoweho nk'inyuma y'aya mezi ane n'imisi icumi shehe yavuze ikibano gica gitangura kuvuga ko yarasanzwe afise uwo mugabo ku ruhande none ni ryari by'ukuri twomenya ko uyo yapfakaye yaba ku ruhande rw'umugabo n'umugore ko hageze ko ashinguguwe kandi
nk'uko shehe yabivuze nibaza ko nk'iwabo mu idini y'iwabo iyo babikoze gutyo kuko idini abari muri iyo dini babemera amategeko y'idini nta majambo avugwa mu mico y'abakristo kenshi barindira umwaka ugahera ariko n'abatarindira umwaka kindi amezi atandatu ndwi ni sawa ariko kenshi iyo abantu bashaka kubanza gutunganya neza ngo atunganye arabanza arabe niba ibyo baronderanye n'umushinga ntahe wiwe cyangwa n'umufasoni wiwe abanza bitunganye arabe ati mbega aba bana nsigaranye iyi myaka bafise uyu muntu ngire ndabazanemwo ninde abana banjazo bafata gute kenshi biranatera n'ikibazo ugasanga n'uwo mufaso nabajemo abafashe nabi aranabangaje ugasanga abiwe avyariye ashaka kuvyara habiwe mugaba abandi bumwe yapfa bakagenda ico gituma kenshi iyo umushinga napfakaye yabwiriza kubanza kwitegura akiyumvira kazoza kabana umufaso niwe yamusigiye n'umufaso ni nyene nawe nyene yabwiriza kubanza kwitegura akaraba kazoza kabo bana nta matariki nta minsi miremire cyangwa imyaka bivana n'ingene umuntu yiyumva kuko uravye mu majambo Paulo yandikiye Abikorinto mu gice cyaho cindwi ku murongo w'umunani havuga ngo abatararongorana mbona abapfakazi ndababwira yuko iciza kuri bo ari uko boguma kumera nkanje umva Paulo yabantu ati iciza boguma kumera nkanje mugabo ku murongo w'icyaha cyashavuga ngo ariko namba badashobora kwirinda babirane kuko bakwabirana ari kwiza kuruta ugushuha
ego reka twumvirize ubona ho shehe atubwire kuko ni ikintu kibonekeza cyane mu kibano aho mu mise heze hariho numukozi w'Imana umukenyezi we yapfuye ariko inyuma y'umwaka asubira kubaka ego mu idini ya Islam mwatubwiye ku mugabo uko afise nubwo burenganzira bwo kurongora inyuma y'iyi mise 3 ikigandaro giheze ku mukenyezi amezane n'imise 10 ariko ivyo oyi ikibano imico n'imigenzo kenshi bavyumvira ukundi bakacabona ko kumbura takunda uwo mugore wiwe ntiyakunda umugabo wiwe kumbura yarasanzwe mufise ku ruhande mbega ibijanye n'imico n'imigenzo byovyo ntibica biza nabyo bikaca biremera abo bapfakaye
murakoze cyane nagira mbanze mvuge yuko burya idini ya Islamu ntabwo cyane cyane yubakiye mu ngingo zirigenga canke mu nyigisho zayo kuvyiyumviro vy'abantu canke ku mico yuko abantu bashobora kuba biyumvira twebwe muri Islam turafite principe ivuga ngo la ta'atu li makhluq fi ma'siyati al-khaliq kirazira kumvira umuntu mu gihe uri kurashavuza imana no kuvuga ngo mu kibano hariyo ibintu bashobora kumenyera mugabo ngaha turiko turavuga iby'ijambo y'imana mu kibano rero abantu bagomba gutahura yuko iby'imana birafite ikintu bitunganye ikibano sio caremye umuntu ibi ni bibazo bigaruka ku demokama yingene imana yaremye abantu imana niyo yavuze ati umugabo n'umugore ni bubakane imana niyo yavuze ati umugabo ni yapfakara umugore ni yapfakara arashobora gutora canke akarongorwa n'undi muntu imana niyo iri kurapanga bino bintu ntabwo ari kibano giteregida ingene bino bintu bitezwa kugenda nico gituma abakozi b'imana tugomba gufata umwanya ukwiye kumvisha abantu ego no mu kibano abantu baravuga ntugenda guharira nabo mugabo kubibazo nk'ibi biba biri mu jambo y'imana abantu nibareke ijambo y'imana rikore nk'uko biba bisanzwe bimeze hanyuma abantu nabo nibihangane umwanya imana ikore hanyuma ivyo biyumvira navyo umugabo ntibigutera ubwoba mu gihe uri mukuri umugore ntibiguhungabanye mu gihe uri mukuri wewe rabako uhagaze mukuri mu burenganzira bwawe none kuja gusambana ni watinya abantu ukaja gusambana ugira ngo imana ikivuga ico cantu candiswe ko kubera ko wasambanye utinya ko abantu bovuga no icya cyandikwa kuri wewe njyo gituma rero nta mwikorezi azokwikorera umutwaro w'uwundi umugabo yapfakaye akabona ko vyukuri hako bimunaniye kwigumya nkizo nyandiko pasere ko radusomera bikaboneka ko bimunaniye kwigumya hako aja kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi ashobora kwega imigera ya sida akanduza n'abana babana kumbura akazokwanduza n'uwundi azozana ngo harageze Islamu ibonako umugabo uwo mwanya wose abikenereye arashobora kubaka ugwiwe biciye mu mategeko ariko hagakurikizwa zijya ngingo zijyanye no gupima kuraba ko bano bantu ari bazima kuko baba baraciye mu buzo kuraba ko agiye kubaka ari bazima n'umukenyezi nawe nuko nyene amezi ane n'imisi 10 abamaze gutonganuka neza ntanda afise uwo mwanya arashobora kwakira uwundi mu gabo kandi urugo rukabandanya neza
pastori mwatubwiye ko umuntu yabumukenyezi canke umugabo igihe bapfakaye bafise ubwo burenganzira bwo gusubira kandi kubaka igihe babishatse mbega none uyo mupfakazi canke uyo mugabo yapfakaye baronso bubakana barashaka kandi kuza kugira ubuko bwabo mu rushengero muri ico gihe nibiki bisabwa kugira ngo mushobore guheza gira
abo bantu babiri nagomba ngaruke ku kintu mwari muvuze ngo mukozi w'Imana yarongoye mu kibano ikamuvuga nta muntu aba hatavugwa n'umwami wacu Yesu baramuvuze she yabivuze amajambo akomeye cyane yavuze ati none hagukora ikintu umubiri wawe ukaja gukoresha ubusambanyi nuko wokubaka kandi bibiri bivuga ngo umuzedwa shengero aba afise umugore umwe nukuvuga ko bwiza kugira umugore kandi ngo manda kubwire usibye nibi buri uyu mugabo iyo yamaze kubaka agapfakara adafise umuntu ashobora kumuruzanira amazi ngo amucanire umuriro yote apfa n'ingoga nico gituma rero hari haba papa bamwe babishobora bakaguma uko bakarinda basedrinose n'abamama bashobora kubishobora ibi bintu rero iyo uyu muntu yapfakaye ari umugabo canke umugore yapfakaye ashoboye kwabigwa n'uwundi mugabo yapfakaye canke umusore n'umugore uko nyene umwe mugabo uko nyene inkumi canke umugore yapfakaye abo bantu cyambere aba bari mu ishengero ashobora kuba amuzanye ari muri Jehova Rafa n'uwo mushengeri wacu mu ishengero Jehova Rafa hanyuma yapfakaye yifuje kuzana umugore we avuye muri Anglikani canke muri Katolika canke muri Bombereje canke muri Pane ahandi kintu cyambere turaba amategeko kuyo muntu ari umukristo yumvira amategeko y'ijambo ry'Imana ko atazanye umugore yahukanye atawe umugabo w'abandi muri ico gihe abo bantu tubigisha umubano ingene bagiye kubana tukongera tukanigisha uyo muntu agiye mu rugo rushasha ingene akwiye gufata abana asanze muri urwo rugo misiyo imujanye ntabagiye nk'umuntu agiye kurongorwa gusa ndatomboye mugabo amenye ko agiye gusubira mu gishingo cha wa mufasoni canke cha wa mushinga ntayapfakara kugira ngo ntagende afise intumbero y'amarari y'ivyo bintu byo muri uwo muryango
ikijanye no guca imbere amategeko naho
twe turabahezagira kuko n'umuryango urabahezagira
mubahezagira bataraje imbere amategeko canke
oya usivye naba bapfakaye naba bantu babasore n'inkumi duhezagira abantu babanje kuja imbere y'amategeko ndetse naho buje imbere y'amategeko mu ishengero iyo batagiye ngo bakobwe umuhungu turamubaza cyangwa umukobwa tuti mbega none imiryango yanyirabizi turabaza mbega abavyeyi banyu barabizi uyu mugambi murimo kuko ishengero rishobora kwinjira mu mugambi w'abantu babiri mu gihe umusore cyangwa umukobwa batabanje kubwira abavyeyi ba ko abavyeyi ni ikintu gikomeye muri societe y'igihugu hanyuma ikigira kabiri turaraba ko bagiye mu mategeko y'igihugu muri etat civil ikigira gatatu gikomeye nacu turabanza kubasaba kugenda she yabivugiye ko gatoya reka ndabishimangira turabwira ngo ko mushaka kwabirana kose genda babapime mwipimishe barabe ko muri mwebwe mu gikomeye muri bazima kugira ngo ntimukwege umuvumo muri babana ugiyemo cyangwa ngusange we ugiye ku muntu yakweze umuvumo utazi kugira ngo ushobore kuba muri ugo rugo muri mu mahoro
reka ubona aho twumvirize shehe atubwire ibisabwa muri islam kugira ngo mushobore guhezagira wa mugabo yapfakaye cyangwa wa mukenyezi yapfakaye kandi musubire kumuhezagira nibiki bisabwa
na cane cane ko biba bizwi cyanke ibyemezo bihari yuko ari umugabo yapfakaye cyanke umugore yapfakaye ahoho urumva ko icyo cyambere uko bashobora kubakana aho biba vyemewe ubwa mbere hoho kubera yuko nta makenga aba arimo nimiburiburi ahaba makenga ni kuri babandi bashobora kuba kumbure ari byo kwahukana aho niho bibindi birebire mugabo kuri abo turabakira hanyuma bakashobora kwigishwa kuko burya ingo ntizubakwa kumwe urugo rw'umugabo rw'umusore n'inkumi batoranye batari bwace mu buzu ruratandukanye n'ingene aba bagiye kubaka baraciye mu buzu bafise abana kuko aba bana barabana b'umugore yasigwe n'umugabo mugabo uyu mugabo aje gutora uyu mugore aba bana nawe nyene bagiye kubagwiwe kumbure n'aba bana basigwa n'uyundi mugore uyu mugabo afise uyu mugore aje kwabigwa ndikuvuga ngo aba bana bagiye kubagwiwe rero mu nyigisho tubaha ubwa mbere nukubereka neza yuko urugo bagiye kubaka ari urugo rurimwo ibintu byinshi kandi byo kwitondera ica mbere nuko abana ari umugabo agiye kubaka n'umugore yapfakaye afise abana nukumwumvisha nukumwigisha neza yuko bajya abana agiye kwinjirira nyina wabo yuko agomba kubafata nk'abana biwe kugira ngo uyo mugabo aze abizi kandi yiyemeza ko aje kumufasha gushobora kurera bajya abana kubera yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam aravuze ati umuntu azorera imfuvyi imwe gusa ati jewe nzohagarara nawe mu bwami bw'ijuru yerekana intoke zibiri zifatanye kuko azoba yakoze igikorwa gikomeye cyane rero kubwizo mpamvu zose no gutegura kazoza kabano bana no gushobora gufadikanya n'uno mugore kubaka umuryango mushasha ibi iyo bimaze kwigishwa bano bantu uko ari babiri bakabihurizako yuko bagiye kubyitondera atankeka barakigwa muri Islam kandi bagahabwa icitwa indoa nkubwa ngo amasezerano yo kuragana agakogwa uhereye mu idini hanyuma bakagenda kubana ubwa mbere biciye amategeko y'Imana ibikurikira navyo birashobora gukurikira mugabo ico twebwe ku ruhande rwacu turashobora kubakira
ni hano tugarukije kino gice ca mbere ca kino kiganiro tubahisango mu gice ca kabiri aho tuzobandanya tubayagira ibijanye n'ico ivyanditswe byaranda bivuga kubijanye no gusubira kubaka kuri abo bapfakaye yaba ku mugabo canke umukenyezi naho ubutaha
isobanuro y'ijambo ry'Imana isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio isanganiro